nzamba
nzambira samirana
Niriwe bakunzi b'amakuru ya radio Inzamba gateka kawe sangikwaze muri kano kanya turigenekeza cyane 31 z'ukumunani umwaka wa 2021 ano makuru mugira amashikirize na jewe Diane inkuru nziza na yakabagizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikurikira Inama yatumwe ko n'umukuru w'igihugu ku rwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura iridogerwa na bamwe mu bayitaze kuko yararitse ku nguvu n'imbonera kure za CNDD-FDD Zagabisha utita biyo nama ko atibigi hadabu ya mafranga agela kubihumbi mirongu tanu vya marondi. Nishira hamwe RCC wala negura igikenye chakole shijwe na wajerwe nwaro. Abanuwa njiba senere wala wanda nyagutu tezwa munara zimwe zimwe zo muhagati mugihugu mukirundo havugwa umugabo n'umugore wiwe bariko bavurirwa ku ivuriro rya Gitobe inyuma yaho bakubitiwe n'imbonera kure z'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe ikarosi naho icenda bafungiwe mu gasho ka komine Shombo amategeko adakurikijwe nk'uko muza kubikurikira ingingo yo kubomora inyubakwa zose zubatswe amategeko adakurikijwe ziriko zirakurikizwa mu gisagara cya Muyinga kuri no tariki ya 31 z'ukumunani nk'uko byategetswe n'ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu abegwa niyo ngingo baridogera ariko leta ko atagisure iri kirashira ku nyubakwa za komine n'iz'umugambwe uri ku butegetsi nazo nyene zikorwa ko niyo ngingo ibyo nido jaya n'ayandi ni mukanyi sase sangwe kaze
Inzamba
Umugabo n'umugore bubakanye bo muri komine ya Gitobe y'intara ya Kirundo barakubiswe n'imbonera kure zibiri zo muri ako gace ivyo vyabaye mu ijoro ryo kuwa mungu rishira uwa mbere muri kino gihe abo bakubaguwe bariko bavurirwa mu ivuriro rya Gitobe mu babanyi babo bemeza ko bahowe ko arabaye umwanyi w'umugambwe Senere ido nido na Jacob Sibomana
Abo banywanyi b'umugambwe CNL baburejwe gufa n'imbonera kure ni Mushengezi Etienne n'umukenyezi wiwe Ndirahisha Valefe. Nk'uko amakuru ava mu babegereye avyemeza ngo hari igihe c'isaha imwe z'ijoro aho bari ko baratahuka ku muhani wabo. Baciye bagwa mu mutego w'imbonera kure zibiri umwe muri bo azwi ku izina rya Claver Misago. Izo mbonera kure zica ziravaduka n'inkoni.
Bategerewe n'imbonera kure. Misago Claver ariko umwe n'uwitwa Simoniye batazira rasta. Darategereye bakabakubita bakabasinzikariza ubuzima aho induru imaze kuba nyinshi hari abaje gutabara hajemo yamuremye batazira mvanda ahashize nawe ntibaramukubise amu ashaye yarirukanka basiga gushika muhira niho imanira kure zaje guhurura zumvise induru zisanga uwo Etienne yamaze gusinzikara
Zindi mbonera kure zavuye ziza gusukamwo amabisi ariko ntizumvikana kuri ico gikorwa niho zaciye zisubiranamwo bamwe muri zo barakomereka igipolisi kimaze kuhashika Claver Misago yagirijwe gusinzikariza ubuzima Mushengezi Etienne n'umukenyezi wiwe Ndirahisha Valerie yaciye ajanwa gupfungwa
habaye umwe bakomeretse cane bo bakomeretse cane harimwo na nyumba kumi impongo yandogiye iyo mbonera kure rero Claver bari basize kitopfungwa ariko abajejwe igipolisi nyene na mazi baramutwara kumutunga akabari mu kasho tukabona ko uruhigi itoteze rikumare bandanye abantu batavagaranwa n'umugambwe uri kubategeza tugasaba ko vyohagarara
indongozi umugambwe CNL muri iyo komune zirashima uko igipolisi cavyifashemwo ariko zigasaba ko n'ayandi mababanywanyi babo bakoregwa n'imbonera kure yohanwa kuri ayo makenga ajanye no kutihanganiranira muri politiki kuvugwa muri iyo komune uruganda rwa radio Inzamba rwakuye ku murongo wa telefone dusabe Georgie arongoye komune Gito uramukena
urakenuye Jacob tukivuga Senere nyene hari imyidogo mu banywanyi ba Senere bo muri komine Shombo intara ya Karusi icenda muri bo barafunzwe mu gasho k'iyo komine abandi banywanyi ba Senere bakavuga ko iryo fungwa ridaciye mu mategeko berekana kandi ko hari n'inyifato yo kubasotora igwa n'ugwaruka rw'imbonera kore z'umugambo CNDD-FDD abanywanyi ba Senere ishombo bakavuga ko bariko baratotezwa Ninkuru ya Vanessa Muhiteka
Abanywanyi b'umugambi barantibuca
Abanywanyi ba Senere ishombo baratabaza berekana ko babayeho mu buryo butoroshe
ibyo bemeza ko biterwa n'inyifato mbi yo gushaka ko watuza urongo iyo komine hamwe n'ugwaruka rwibonera kuri bamaze iminsi berekana
kutari cy'umurongo biri na rimwe zo ku munani inyangamugayo zitatu zarafashwe na musitanteri zagerezwa ko bakitabye ibikorwa rusange barekuwe batanze ibihumbi cumi na bitanu umwumwe bari batewe ubwoba basabwa gusambura iyo nyubako ku itariki mirongo ibiri n'indwi mbonerakure zitatu zarinjiye mu nzu y'inyankamugayo mu masaha arenga saa yine z'ijoro ziramena inzoga bukeye bwaho abantu batanu barafashwe bagirizwa gukubita nyumba kumi
abanywanyi agato rwasa bafise umwiheburo ko ibyo bita agatotezo barimwo bitazohera
igerekezwa na bimwe abandi bantu batanu bose muganga sene barahagaritse umusitanteri bari mu nama ariko arakoresha byafatiwe ntikiramenyekana ubu rero tuvugana abantu icyenda barafungiwe muri ako gace ka komine kandi ako gatotezo kagiye guhagarara vuba kuko abo gahagaritse ntibafata iya mbere kudafata ingingo ibereye
twarondeye Piyani Zigimana arongoye komine Shombo ngo agire icyo avuga kuri ibyo yagirizwa ariko ntitwamutuye kuri telefone naye Nestor Nkeshimana arongoye imbonera kuri muri iyo komine aramirira kure ibyo yagirizwa binabo arongoye tuyibutse ko atari irya mbere ko icyo turuka kibi kivugwa aho Shombo muri uku kwezi nyine nk'uko amakuru ava muri CNL abyemeza itariki mirongo ibiri amatafari arenga ibihumbi bine yari agenewe kubaka ingoro ya CNL ku musozi Gaharo yarononywe n'abasenderi FDD bikiba radiyo Inzamba yararondeye ubutwara uwo mugambi wa senderi FDD Ishombo ariko ntacyo yashimye kwishura
muri politike nyene umuhari mape Burundi buhire urabandanya isekeza ryawo ryo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'umwe iheze amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yiyarusha atewe kw'igikumo ni muri iyo ntumbero uwo muhari w'abakenyezi inamahoro watumiwe muri iryo sekeza uvuga ko ubabazwa n'uko ayo masezerano agumaho nyangwa n'inzego z'igihugu zari zikwiye kuyakingira urongoye uwo muhari w'abakenyezi Marie Louise Baricako yibutsa ko ayo masezerano yiyarusha yabwirizwa kandi kwamba ari inkingi yo kunywanisha abarundi no kwirinda ibyo byose bijanye no gukumirana tega amatwi Marie Louise Baricako
twebwe bayi na mahoro turemera rwose ko amasezerano yiyarusha ari igikoresho gikomeye cyo kunywanisha abarundi by'ukuri no kuva muri za njyane zameze tuziritse niko turashobora kuba hariho agahaze byose bikaba bitari uko tubishaka yamara carabaye igikorwa kiruhije cyo kurondera amahoro ubutungane no gusubiza hamwe abarundi carakozwe baragishikanaho cashitse abari bahari baronse umwanya wo kuvuga bamwe ibabakiye abandi ibyo batinya abandi nyine ibyo bifuza imbere y'uko bose baja mu byo kurondera inyishu zishoboka ibyo nyaruka n'ibyokogwa buhoro buhoro none roho nyange icyo twaruhiye abarundi bari arusha bagenda bagaruka kuya baharuhiye kabaye imfagusa kubera ko abarundi borinda gusubiramwo ibyo bamaze gukora aho kubyubakira ko ngo banacunguze umwanya umwete ko mbona igihugu cacu kiriko kiracegwa mu iterambere aho Burundi buri uno munsi buriko burirondera ni umwanya mwiza rero wo gusubiza ikibanza c'agaciro ary'amasezerano y'i Arusha uwo ni wo mwanya wo kugarukana ayo masezerano ku meza uwo wese arabisha amasezerano yiyarusha ijisho ryitumbereza ko canke rirobanura bamwe n'abandi azoguma agenda asubira inyuma amasezerano yiyarusha ayarabira kure
kubwo muhari mpuzamakungu urwaruka rw'abarundi mijebe ngo amasezerano ya Arusha yahaye akanya ko kunywanisha urwaruka ivyo bishikirizwa na Karene arongoye urwo runani kubwiwe ngo ni intambwe ishimishije kubona urwaruka rwakuriye mu ntambara rushobora kugira urunani nk'ubwo rwagaragaje mu mwaka wa 2015 igihe intwari ya CNDD-FDD yashaka kubacanishamo kumviriza Karene inarukundo atwara umuhari mijene
icambere cyo amasezerano yarusha yahaye urwaruka yabahaye kunywana mu gihe gito hari habaye ituze mu gihugu kubwayo habaye umwanya w'inyigisho no mubano w'amahoro gutyo urwaruka rubaye mu buzima bumwe batangura kumva ibintu kumwe malgré kudasangira ubwoko canke intara canke kudasangira imigambwe bamaze guhura n'ibibazo bimwe kandi bakabona ko batabitewe n'ubutandukane bwabo ahubwo ari intwaro mbi idashingiye ku nyungu z'igihugu n'umunyagihugu akarero kavyerekana neza ni urunani urwaruka rwagize mu 2015 guyamiriza ihonyangwa ryayo masezerano nyene nubwo CNDD-FDD yagerageje kwerekana ko ari ubwoko bumwe kugira ngo ironke urufatiro ariko bikabata ko amazi kuko umuntu amazi kuronka ubumenyi ntabwo ushobora kumukuramwo kubona urwaruka rero rwakuriye mu ntambara mu bwicanyi kubera ububeshi bw'abironderera inyungu zabo rushobora kunga urunani kuriya imbere y'igipolisi kibarasa ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubafata bukabatoteza n'imiryango yabo bukabica nuko bamenye ukuri kandi bakubayemo rero iyo mbuto yatewe mu gihe gito niyo yavuyemo uko kunywana kandi niyo hazova n'inguvu zo kugwanya intwaro mbi ihari no munsi mu gihugu cy'u Burundi gushika ku kanyuma
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
turabandanya nano makuru ibice miberenga 80% by'ubutaka bw'u Burundi ngo bigizwe n'ubutare ayo niyo majambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye imbere y'urwaruka rwitabye inyigisho zo gukunda igihugu zo kuri uyu wa kabiri Evariste Ndayishimiye yahumurije urwo rwaruka kandi ku butaka bw'u Burundi ariwo mutahe mukuru abarundi bafise icyo kiganiro kikaba cyitabwe n'urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura ariko hakaba hari na bamwe mu banyagihugu bidoze ko bagiyeyo ku nguvu kuko abarongoye intwaro ku rwego rwo hasi bababwira ko abatitaba iyo nama bazoca bacibwa ihadabo bamwe mu bahavuye bitaba iyo nama rero bavuga ko babanje kugarirwa amazu bakoreramwo bikozwe n'imbonerakure za bararika zababwira ko usiba akibwihadabu ry'amafaranga 50,000 mu mafaranga y'amarundi mu ihuriro ry'abanyagihugu bita RCP mu funyafunyo bavuga ko ivyo izo mbonerakure zakoze ari ugusunzikaza agateka kazi na muntu ngo kuko kuja mu nama nta gahato canke umusunikano zategerezwa kujamwo ni nkuru twateguriwe na Blaise Nijimbere
inama yabereye ku kibuga cy'inkindo citiriwe intwari yahuza urwaruka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bamwe mu baryitavye bavuga ko bababajwe no kubona bategetse kuyitaba ku nguvu
kuva mu gatoyo saa 12 z'igitondo kuko turaburabuzwa gukora akazi kacu ka misi yose banyugaye ntakangere kumviriza ibigabo n'imigambi y'umukuru w'igihugu nyeneganya kubaha Evariste Ndayishimiye urahamagarira gutanga umusaruro gutanga amakori nyene kugeza ubu igisaha kuva mu gatoyo tutariko turakora by'ukuri ubona turi muri etanzeri by'ukuri kwari ibintu bibabaje cyane ibintu bibabaje kandi biteye agahinda yaho umuntu ashobora gukwitirwa kujya kuraba umukuru w'igihugu kandi akugarirwa n'akazi kiwe izakubwira iki mu ijoro
urwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD nizo bavuga ko zabararika mu makaritie no mu mazone atandukanye bakavuga ko babwirwa ko ubusi bagiye kugurura ahacururiza acibwa ihadabu y'amafaranga 50,000 by'amarundi
batangaza n'imyifato y'imbonerakure batute mazone atandukanye abadete babwira abanyagihugu kuja kumviriza imigabo n'imigambi ni mucho wa hiro evaliste ndaisiengi kuzi kule ya vila wawa ze kumfa ngomo wakajie kwa mchamande ya senghani mzumbole ya kule mziru keko jihugu tulisangi ya kuliwe ni jihugu kwe suna hakebe kolili igeno mwono ngeda kongupu mkajie mwona mande
jerve ni bigira ichegea churo ngo ishira hamu ya sepe ihu ilojawa nyangu kubinu ngane avuga kwa kujara chayu kutege kumono kujamona ama kugahato arugu unga wanyagateka kiwe kwa kuishira nukuizana akavuga ko kwitabina ama changi kora nilo bikogwa nuvijifuza
ee chogihe mugihe munagiye mu bintu atiyumvamwo atashatse kugenda mu yagiye kubera gahato ari ibintu byo guhota atazina muntu kubera mu bisanzwe yabaye ikoraniro yabinama muragenda mu kubera byumvamo kandi abishatse ariko atamuntu yarinze kumufata ku ngufu cyane bamubuze ibyo ikora akora mu gihe rero batwaye amasaha makeyi uva yuko uba uriko urabohotera abatagenda bavuko baca amande iyo muntu yosaba yuko rero uba umwidegembyo cyancane mukutaza barafata abantu waje mu nama cyane makoraniro cyamyekano bashaka ku ngufu
radio inzamba nitwashoboye kuronka na sinete mutoni avugira umugambwe Saint David de Dengo agira ica shikirije kuri iyo myidogo y'abanyagihugu bidogera urwaruka rw'imbonera kure
Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke kuva kuri uyu wa mbere bariko batozwa amafaranga ibihumbi bibiri bikozwe n'abajejwe intwaro bakayita intererano ya komine Musitanteri w'iyo komine akaba ari we yacishije amatangazo mu masengero abanyagihugu bamenyesha ko bari mu bukene budasanzwe bakabona ko gutozwa amafaranga ari ingingo itabereye mu gihe basanzwe bari amatagisi n'amakori Ninguru tubaza Beni Akusera Kana.
Abanyagihugu muri komine Rugombo bamenyesha ko amafaranga ibihumbi bibiri ariko aratozwa kuri kiramuhana kuva kuri uyu wa mbere aje yongera kuyanda amajana abiri asanzwe ariko aratozwa yo gushigikira umugwi w'umupira w'amaguru w'iyo komine ibyo bihumbi bibiri rero ngo ni intererano y'iterambere rya komine kandi utayatanze ntavoma amazi ntaja mu isoko no kwivuza ntiyivuza musitaneri w'iyo komine Manirakiza Gilbert ngo niwe ahimiriza itangwa ku nguvu ry'ayo mahera ibihumbi bibiri abicishije mu masengero nk'uko uno munyagihugu abitubwira
musitaneri wa komine yaracishije amatangazo mu mashengero atandukanye ateka yuko umunyagihugu wese urugo rwose teza gutera amafaranga ibihumbi bibiri ngo ni amafaranga yo guterera komine aho umuntu bamubwira ngo ntuzoshaka kuvoma ngo uterekanye akesi ngo ntuzoja mu isoko uterekanye akesi ntuzoja kwivuza uterekanye akesi
abanyagihugu bamenyesha ko bari mu bukene budasanzwe bakabona ko gutozwa ayo mafaranga ari iterabwoba mu gihe basanzwe bari amatagisi n'amakori muri leta bagasaba abarongoye igihugu guhagarika bidatevye iryo toza ry'ayo mafaranga
Kwede sumetuzi ko reta irakisa mafaranga iha makumine kugira nguwa shoku la mguli mikambi ya wite la mbe. Tura vzubu kine awanya jugu wali mwa mwakino gihe kuguru mwenye jugu nguzani noti yu mbibili. Jogu shigi ya kumine kambi kakugwa mbujo mengo halimi itira gozo. Kwede tuwana kwe yu mjahakara. Mera ya tangu yu kutozo kumosi wezo kuwa mbele na nubu. Mbuga wana kuwa ringo yu mbibili itira gowa. Washami itira gowa idasanzwe. Hugi ya ngutaya tanze. Zoki wanda kwe yu mbibili. Kuguru wa mwenye jugu kasangu wali mwuzima kutoroshi. Ibi ntutasabye bwo kurisa barundi abihagarike
twarondeye musitanteri wa komine ya Rugombo Gilbert Manirakiza agirisha shikirije radio inzamba kuri iyo myidogo y'abanyagihugu arongoye turamukena
mu ntara ya Muyinga abatari bake baritabiriye ingingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere ya rusangi yuko inyubakwa zose zubatswe mu buringanire buri munsi y'imetero zitandatu uvuye ku barabara rikuru rya kaburimbo kozoba zarangije kubomogwa kuri uyu wa 31 myandagaro nkuko amakuru hadyo inzamba yaronse avyemeza ariko haracaragaze kunyubakwa za komine Muyinga n'umugambwe w'ubutegetsi ni nkuru ya Josine Kazi
Ikiringo cha nyuma c'itariki 31 nyandagaro cyo kubomora inyubako zose zubatswe ku mabarabara makuru RN6 na RN16 aca mu ntara ya Muyinga cyari catanzwe n'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano gisa n'icubahirijwe mu bice bitari bike by'intara ya Muyinga haba ku mugwa mukuru w'intara canke mu yandi makomine aho ayo mabarabara makuru aca nkuko amakuru radio inzamba yaronse avyemeza abikorera utwabo abakozi ba leta n'abirimizi
bayobozi baritabiriye iyo ngingo igikorwa gisigaye kikigoranye no gukura imicafu itandukanye igizwe n'ibyabomowe icibonekeza hamwe hamwe abagifise amazu hatabomowe kandi yarashizwe ku kimenyetso cy'umusaraba nabo bamenyesha ko bafise impapuro zerekana ko batigeze barenge karimbi kandi ko bazeretse abajejwe intwaro agahaze gakomeye kibonekeza kunyubakwa z'umugambwe uri ku butegetsi Sende DVD zigizwe n'ivyibutso hamwe n'inzu z'amakoraniro permanence zategerezwa kubomogwa ariko bitigeze bikogwa ko ibyo bikaba bibonekeza ku mugwa mukuru w'intara ku mutumba wa Kinyota ahari icibutso kiri ku santimetero 50 y'ibarabara Helen 6 kigihagaze nico kimwe no muri zone ya Cumba ku ibarabara Helen 16 muyinga Karusi Gitega naho nyene hari icibutso kiri ku santimetero 10 y'iryo barabara eka no ku mugwa mukuru w'intara komine muyinga ntiyakomwe komwe uruzitiro rw'ikituro c'imodoka ruri ruhande nyezina y'ibarabara Helen 6 nico kimwe no mu micungararo y'umugwa mukuru wa komine Gasogwe ku mutumba wa Karira ahubatswe permanence ya Sende DVD yategerezwa kubomogwa ariko igihagaze abanyagihugu basaba ko itegeko ryokora ku migwi yose ntiyaba umwana n'ikinono ngo nayo handi abarongoye umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abarongoye amakomine batabomoye inyubakwa zegukira komine zitari mu mategeko ngo ntaho boba bataniye n'abagararije
bamwe mu banyagihugu bategetse kubomora amazu yubatswe bidakurikije amategeko ku ibarabara ry'igihugu rya 3 mu gisagara cya Rumonge ntibarashyira mu ngiro iyo ngingo basigura ko ubukene bw'isima butuma ababomoye badasubira kubaka byihuse bagasaba abajeje intwaro nyabuna gutora umuti w'icyo kibazo cy'isima itaboneka ku isoko n'inkuru ya Delicia Kamikazi
mu gitondo cha kare kuri uwa mbere uramatari w'intara Rumonge ari kumwe n'icyegera cyo mu ipolisi mu ntara musantere komine Rumonge bazinusi bakoresha kize cyo kugara amazu yose arangurirwamo imirimo ariko yubase ku nkengera y'ibarabara ry'igihugu rigira 3 abo bugarira amazu bakoreramo bo bavuga ko basa n'abarenganije basigura ko batagwanya umugambi wa leta ariko bakavuga ko babomoye amazu bataronka isima yo kubaka amakuru ava muri iyo ntara akabavuga ko kurondera isima ya ruseko ari nko kurondera umuzi w'ibuye abadanaza kwa mjo gisata baba bakora ironsa rimwe mu kwezi bakaronzwa kandi iyiharuye abanyagihugu bakaba basaba leta gutoranya abone umuti w'ikibazo cy'isima kugira ngo ntibagume mu ruhombo na cyane cyane ko akora muri ayo mazu arabadandaza
arakoze Delicia Kamikazi ni no kuri iyo nkuru ivugwa mu ntara ya Rumonge duciye dusozera kwano makuru mwakoze mwese mwaduteza abiri mugiraho muba mwubahwe naho ubutaha.